Turamushimiye mugenzi wacu tugeze hama kuravugwa ku isi ijwi rya Amerika I Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri uyu mwanya tugiye kubagezaho ikiganiro iwanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Tubanze tunyarukire gatonya mu gihugu cha Tanzania aho mugunya butatu gizwe na leta ya Tanzania, leta y'u Burundi n'ishamwe mpuzamakungu gita impunzi RCR warayumvikanye ku impunzi z'abarundi za mbere zizotangura gutahukana kuva ku itariki ya ndwi za kuno kwezi kwa cenda nyuma y'inama yabo mushikiranganje intwaro yo hagati muri Tanzania abicishije ku bitangazamakuru vya leta yamenyesheje ku izo mpunzi zitavye akamo zatewe n'umukuru w'igihugu cabo Pierre Claver Niyonkuru ni jisho gijo rya Amerika mu gihugu ca Tanzania.
Inama yari imaze iminsi ibiri ihuza impande zitatu zegwa n'ikibazo c'impunzi z'abarundi bahungiye mu gihugu ca Tanzania yarangiye kuri uyu wa kane ku mugoroba. Iyo nama yabereye ku mugwa mukuru Dar es Salaam yari yitabwe n'umugwi nyabutatu ugizwe na leta ya Tanzania, leta y'u Burundi hamwe n'ishami mpuzamakungu HCR ryita impunzi. Inyuma y'iyo nama umushikiranganji w'intore y'agati mu gihugu muri Tanzania yashikije ijambo kuri televiziyo y'igihugu. Mwiguru Nchemba avuga ko uwo mugwi uzotangura gutahukana impunzi za mbere kondwiza kuvitariki indwi z'uku kwezi kw'icenda. Muiguru amenyesha ko leta yiwe icikora ari gutahukana impunzi kugushaka kwazo.
Na nilipoenda nilikuta misururu mirefu wakijiandikisha kwenye kambi moja kwa zaidi ya watu 100
mpaka atigiye nagendere kambi imwe gusa nasanze mirongo miremire yabiyandikisha bashaka gutahuka ku munsi yandikisha abari hagati y'ijana n'amajana abiri igihe najayo hari yamaze kwiyandikisha abarenga 800 mu minsi mike nk'indwi imwe gusa iheze mvuyeyo ubu bageze ku 12 bashaka gutaha biyandikisha kugushaka kwabo natwe nka leta ico dukora no kubashigikira ku ngingo bafashe nkuko amategeko mpuzamakungu abidusaba. Ivyo mu Burundi umukuru w'ico gihugu igihe yari kumwe na mugenzi we perezida wacu yaravuze ko amahoro ahari kandi yaramwijeje ko yiteguriye kubakira kugira ngo bubake igihugu cabo. Na mugenzanje w'intora ya gati mu gihugu yanambwiye ko imyiteguro yaheze yo kubakira. Ubu rero twizeye ko bazotangura gutahukanwa itariki indwi zo ku kwezi kw'icenda. Aho ndizeye ko n'abasigaye bazoca biyandikisha.
Hata ile kasi ya kujiandikisha itaongezeka zaidi.
Uwo mushikiranganje arahakana yivuye inyuma kw'igihugu ciwe kitazokwigera cirukana impunzi kiranoneho n'ubu harabakihari nk'uko bivuga habe n'abandi babandanya kwakirwa bahunze baba bava mu Burundi canke ahandi.
Wakidhani Tanzania inataka kuwatoa wakimbizi wa Burundi kwa nguvu, la hasha.
Abibaza ko leta ya Tanzania ishaka gukoresha inguvu mu kwirukana impunzi z'abarundi, sivyo na gato. Ibintu biruko inyuma yaho umukuru w'igihugu cy'u Burundi abahamagariye ngo batahuke mu gihugu c'amavukiro kuko amahoro yagarutse. Abandi nanje narabibarije mbere baremera ko bivuganye n'imiryango yabo basize iwabo nabo bakababwira ko hari amahoro. Abandi ni nk'abarimyi bishakira gusubira kurima baciye bitaba rero ako kamo maze biyandikisha ku bwinshi kugushaka kwabo. Nitubona ingene twebwe nka leta twakoresha inguvu ngo tubabuze kwitahira kandi babishaka. N'umukuru w'igihugu yadutwenga kanatangara ingene tumuburiza abanyagihugu gutaha kandi bitavye akamukiwe.
Na yeye ametoa wito na wananchi wake wameitikia wamejiandikisha.
Ku Rwanda rwa leta y'u Burundi umushikiranganje w'intore y'agati mu gihugu yitabye iyo nama yemeye ko igihugu ciwe citeguye kwakira abanyagihugu baco. Pascal Barandagiye yibukije ko kuva kera leta yamyishaka ko bahunguka bakaja kubaka igihugu cabo. Barandagiye arahumuriza ko atangorane nimwe impunzi zihungutse zizogira kandi ko n'amatungo yabo acunzwe neza nk'uko umukuru w'igihugu cy'u Burundi yabihimirije abajeje intwaro n'umutekano. Leta y'u Burundi ivuga kandi ko n'ibibanza bazoshikiramwo imbere yo kubajanwa mu mihana yabo vyamaze gutegurwa eka mbere n'imfashanyo za mbere bazohabwa. Barandagiye yibukeje ko atari impunzi za mbere zizo bazitahutse kuko hari n'abandi bari bamaze gutaha baba bavuye muri Tanzania, mu Buganda, hamwe no muri Congo. Amakuru dukura mikambi impunzi yanduta nayo atumenyesha ko ishyirahamwe HCR ryamaze kumanika urutonde rw'intara zizotangurirwako. Izo nazo ni Gisagara ca Bujumbura, intara ya Bujumbura Rural, intara ya Makamba, hamwe n'intara ya Ruyigi. Aho ni naho havuye igice kinini c'impunzi zahungiye muri Tanzania. Naho biruko hari bamwe mu mpunzi twavuganye mu minsi iheze abambere batanguye kwiyandikisha ngo batahukanwe bavuga ko batiteguriye gutahuka vuba. Unumwe muri bo
jewe sishaka gutaha kuko jewe cyo nahunze ntikirahera, nahunze umutekano mubi n'umutekano muke hamwe n'intwaro mbi. Ije rero ntibirahera cyo sinahunze ubukene, sinahunze inzara, n'ubu ntahana ku nguvu aka ntahana yopfuma anyica ama bakantwara ikiziga.
Iyo kambi yanduta nirimwo abamaze kwiyandikisha benshi bashaka gutahuka. Hamaze kwiyandikisha hafi 15,000 mu gihe hariyo impunzi zirenga 226,000. Igihugu ca Tanzania nico kirimwo impunzi z'abarundi nyinshi zirenga 277 zikaba ziri mu makambi atatu. Pierre Claver Niyonkuru yarusha kubw'ijwi ry'Amerika.
Urakoze Pierre Claver Niyonkuru. Inkuru yawe bakunze ibijwi ry'Amerika n'ikiganiro iwanyu mu ntara bashobora gusubira kuyumviriza kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com baja ahanditse ikiganiro iwanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye kwijwi ry'Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Zimwe mu nkuru mwadusavye ko tubasubiriramwo ubukene bw'ivuriro rya leta muri zone rya Rusera yo muri commune Muramvya intara ya Muramvya nyene butuma abanyagihugu baho bacumukura mu kwivuza ni mu giyo zone irimwo ivuriro rimwe Rudende iyo naryo abanyagihugu bakavuga ko libarihisha amafaranga menshi bageranije na mikoro bafise umunyamakuru wacu Diane Ndonse mu ntara ya Muramvya iri hagati mu gihugu c'u Burundi adufitiye ibyinshi ku ino nkuru.
Abanyagihugu bo muri zone rya Rusera yo muri commune Muramvya bavuga ko batoroherwa igihe bakitswe n'amagara bivuye ko atavuriro rya leta ribegereye aha ni mu gihe bibasaba gufata urugendo rurerure baca ku mavuriro ari mu ntara ya Bujumbura ihana urubibe n'intara yabo ya Muramvya. Ivuriro ritoyi ryo mu rya Rusera ari naryo ribegereye ni rya bihebeye Imana iryo naryo ntiryakira ikarata yo kwivuriza ko yabarimyi hamwe n'abantu aho nikora byongeye ribasaba kwigurira imiti iby'abanyagihugu batamenyereye mu mavuriro ya leta. Uyu numwe mubaganiriye n'ijwi rya Amerika.
Utajyanye amahera ibihumbi icumi imbere ntuvugwa kubera bagira ngo bandi ushire imbere amahera ngo boduherane hari naho mbere barenga nkuko bavuga ko babishyizeko
none we ntabyo ushoboye kuronka ibyo bihumbi icumi
ndabikora uko nsanza honyine jewe mperuka gukora akazi haheze imyaka mirongo itatu bankuyeyo ntagera no gupasura none ubu naho ngwara bashe mu gushika ngaho nzimba hafi ndavura nshyitseho nawe ntibamvura ntazanye amahera imbere.
Iyo bishyitse ukagwara udafise amafaranga yo kwivuza uca ubigenza gute?
Ni ukurindira nkapfa cyangwa nkazokira.
Ntibabakopesha?
Bwashe ntuyararana bakugopesheje nawe bakuzigira mu bitaro ntuzova kumwe kwa peresereja n'ikiziga bacugarana.
Ariko rero abanyagihugu barashima kuba bafise iri vuriro nubwo barigereranya n'isoko basaba leta ko yobarosa iriborohereza.
Ngiye ntafise amahera barakubaza ati nta mahera ugira ukavuga ati oya utagira amahera ariko bakubwira ati kubera iki waje utagira amahera genda rero uzogaruka niwayazana urabona ugiye mu isoko utagira amahera urabona usuma bahagereranye no mu isoko kubera n'ivuriro rya privat ari rya leta.
Twebwe ikintu leta yadufasha twisaba yuko ihobanye n'ivuriro rya leta rikadufasha hanyuma uwo mugwayi agwaye bakamwakira bakamuvura hanyuma agataha akajya kurondera iyo noti ayironse akagenda akayiriha mugabo urabona ingwana ntisezerana mu gihe atararonka naho ntibace bavuga ngo kutarariha genda.
Umubikira Habona Imana Konsiliya arongoye ivuriro ritoyi ryo mu rya Rusera asigura ko barihisha amafaranga menshi abanyagihugu kugira ngo bashobore kuronka ayo bagura ibikoresho byo kubavura.
Ibintu twebwe turabona ko bizimba mugabo ntibituvako bivana n'ingene ibintu bigugwa muri kino gihe turabizimba ko kugira ngo dushobore kuronka ibyo bintu bishobora gufasha abanyagihugu babisange aho babishobora kubitora.
Kubijanye no kuronsa ivuriro rya leta abanyagihugu bo muri iyo zone indongozi za commune Muramvya zivuga ko biri mu mugambi. Musitanteri w'iyo commune Dieudonne Sabimana avuga ko mukurindira iryo vuriro bariko bararaba uko bakorana n'iryo rihari ryabikorera utwabo mu ntumbero yo korohereza abanyagihugu.
Twaregereye urongoye igisata cy'ubuvuzi mu ntara ya Muramvya aho yatumirishije ko iryo vuriro n'aya mavuriro y'abigenga ari mu ntara ya Muramvya bariko bakorera ibishoboka byose kugira ashobore kukwakira abarwayi bose na cyane cyane kuramo bivuza kubuntu abana batarashikana imyaka itanu ababyeyi bibungenze no gukoresha amakarata ya naho nikora mu bita amakamu. Icyo kintu rero urongoye intara y'ubuvuzi yatumyishe yuko bamaze kuronkera uruhushya atubwire ko ari hamwe byamaze gutanga mu bivuro ry'umubukeye akatwemera nuko no mu rya Rusera naho nyene icyo kintu bishobora gutangura maze bakarakoresha iryo vuriro rihasanzwe mu kurinda yuko baronka ivuriro rifasha umugongo na leta.
Muri rusangi amavuriro nka yose yabihebeye Imana ari mu gihugu asanzwe afata mu mugongo leta mu kuvura abanyagihugu. Ariko rero n'ubunyene urongoye ivuriro rito iryo mu rya Rusera avuga ko bafise ubushobozi buke bwo guhemba abakozi ivuriro rikeneye ari naco gituma abandanya avuga ko muri kino gihe iryo vuriro rifise ubukene bw'abaforoma babiri. Umubikira Habona Imana Konsiliya asaba leta kuba baronsa mu kubashigikira.
Leta iyo dushigikira mu kutoronsa abakozi bakwiye kuko nibyo kunda yuko turondera abo bandi kuko abanyagihugu n'undi boca baguma bidoga ko twabazimbye cyane.
Ivuriro rito iryo mu rya Rusera rifise ubushobozi bwo kwakira abantu bagera ku bihumbi 9,284 ibyo biruko mu giryo vuriro ariryo ryonyene riri muri zone rya Rusera iharugwamwo abantu hafi ibihumbi 20,000. Munara ya Muramvya iri hagati mu gihugu. Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Mu gihe hasigaye indwi zibiri kugira ngo umwaka w'ishure mushasha utangure mu gihugu cyo Burundi, amakenga ni yose ku banyeshure bo kuri lycée communale de Gisagara, yo lycée kabiri muri commune Gisagara nyene y'intara ya Cankuzo. Impamvu rero ayo makenga hari nuko ibirasi bitari bike atamijyango n'amadirica bifise, mu gihe umwizero wari wose kuno mwaka uzotangura byarasanuwe kuko bari barashikirije ayo makenga abayaze n'Ijwi rya Amerika. Babwiye umunyamakuru wacu Raisa Liliane inamahoro muri ako karere ku kwigira mu birasi bitugarwa aramananiza. Reka dukurikire ino nkuru yaduteguriye.
Amashuri agera kuri munani yo muri komine Gisagara yubatswe n'abanyagihugu niyo gushika ubu atagira amadirisha, imiryango hamwe n'intebe zo kwicarako. Ikindi nuko hari n'ayatarashigwamo ibibaho, hasi naho akaba ari ivu gusa. Naho biri uku abanyeshuri babaye baratangura kuyigiramwo mu kurindira ko ashigwamwo ibikibuze. Yamara muri kigihe buca batangura ishure bavuga ko amakenga ari menshi yuko bagira basubire kwigira mu birasi birangaye nka mbere. Aha ni mu gihe muri bino biruhuko bari biteze yuko ari ibikorwa byo gusanura ayo mashure bizokogwa. Perine Ndayishimiye ni umunyeshuri kuri lycée communale Gisagara avuga ingorane bagira.
Twese abanyeshuri umuyaga urahuhuta kubera tatu yo turi imiryango nayo udukoresho ubugize na waradusize mu ishure nk'ibitabo, ugasanga abandi banyeshuri baje kutwonona kubera ingorane z'uko hatugaye canke naho ugasanga kubera amashuri abayuguruye nk'abana baje konora mu ishure.
Aba banyeshuri bayaze Ijwi rya Amerika bigana ko basamara kubera bigira mu mashuri arangaye. Chize Nestor aje mu mwaka wa kabiri w'igice cya kabiri cy'ishure shingiro, nawe abandanya avuga ko biba ngombwa ko azarahindagura ibibanza kugira kurikire ku kibaho.
Mvrigoye dusanga mu ishure dusanga tuma turiga tutanguye gutatura hindura ibibanza mu gihe cyashobora kwigisha neza kubera iyo mvura yabaye nyinshi mu ishure kusanga twiga neza. Uri kuriga durara ibintu n'ibindi umwe ngo uri hanze ntushobora kwiga neza. Ubugiye dukunda gusamariramo mwigisha ariko arigisha turabona nk'ikintu bakirenganye ku nzira ugaca uraba ati cyo kintu kirenganye ni iki. Ibintu n'ibindi kubona bikuma birengana kubera ubona twicaye turi benshi mu ishure uri kurandika ntushobora kwandika neza, ukufata amanote ntushobora kuyafata neza. Turasitana ko amwe amwe urava ko atakwicara nk'ahandi kushaka gucye nk'akabushitse harya ngo uricaye ko urafata amanote kubera wabuze ukuntu wo kwandika.
Si abanyeshure gusa bahagaritswe umutima no kubona amashure y'abatasanuwe. N'abavyeyi bavuga ko badahumurizwa naho abana babo bigira. Prote Nkurikiye ni umuvyeyi w'abana batatu kubwiwe naho barungika ku ishure ibibasamaza biba byinshi bigatuma n'ubumenyi hamwe n'umwimbo bazana biba bidashemeye.
Amashure dufise mu gakemiye kumwate imbeho yo mu kwa mbere urumva kibabaza urumva ni hanze si ishure rikwije ibya nkenego. Nico gituma urumva abana niyo tubarungika ku ishure ngo baze kwiga ntibiga kubera bacha basamara. None wumva mu gishingo yari kwiga acabona hanze igiciyeho kubera hatugaye wumva kumbure nk'abajejwe kwigisha bacayibona ko hari ikindi yasamariye ataravye kurubaho.
Abanyeshure co kimwe n'abavyeyi babo barafite ico basaba abajejwe igisata c'indero muri komine.
Tusaba gira neza yuko tugarukira kwa ayo mashure nyene akamera neza ibiyo n'inzugi n'udushure tumeze neza. Erega none nkatwe duheza tukaza turigira mu amashure usanga mwale nk'ibikrase mobile ivyo usanga nyene mengo ni ngorane.
Twosaba yuko moturosa ivyo bikoresho bimwe bimwe vya bikeneye kwishure kwaduha intebe zikwiye bitadukoresha n'ibitabike cyane nko mu ishure nkatwegwe twiga muri poste fundament bashobora mu ishure basanga tufite ibitabo bibiri bitatu naho turi abanyeshuri bose wa sante urumva ariko ivyo bitayiko bitakwiye yuko twiga neza mwigisha arigisha atabitabo dufise ugasanga ntitukurikirana neza mu ishure.
Mu buyobozi bw'indero muri komine Gisagara bamenyesha ko muri rusangi amashuri atangorane nyinshi afise mu bijanye n'inyubako. Alexi Ntawukuri ryayo umuyobozi w'indero muri no komine ahamagarira abanyeshuri n'abarezi bo ku mashuri acibonekeza mu tunenge kubandanya bihangana bakaba bariga uko vyahora mu kurindira ko komine igira icikoze biciye mu migambi yayo y'iterambere.
Ari gihe ubaka amashuri kubera ubwishi bw'abana sohara bashyiramo amashuri akaba ariga amaze kuba ashamu yibaho n'intebe hanyuma kaza barashira ko ukiye kubera ko ibikorwa by'abenegihugu usanga baza barabikora ukiye mugabo umwana akaguma muhira abari kariga kuge tworeza abana ntibafata urugendo rwa kure mu mugambi wa komine wa amafaranga 500 utanga foniki tanga hari amashuri azo kubakwa ndetse n'utuzasuguma tuzo kubakwa ku mashuri amwamwe ayandi batushobarandira mugabo barakora kwasinda bakora hanyuma basubira abagiye intwaro n'abenegihugu bandanya babitegura no barakora mu kurindira ko nawe ashikirwa no mugambi.
Amakuru tubandanya dukura mu buyobozi bw'indero muri no commune amenyesha ko mashure acibonekeza mu bihadze anina kabari ishure ryo mungwa mu Rugunga mwigerero na rata ya mbere hamwe n'iya kabiri. Ibintu bikaba biruko mu gihe bitegekanijwe ku mwaka w'ishure w'2017 ushira 2018 uzotangura itariki 11 ukwezi kw'icenda uyu mwaka muri commune Gisagara mu ntara ya Cankuzo. Kaiser Lilian ina mahoro ijuja Amerika.
Harakoze Raisa Liliana ina mahoro. Icuka siciza hagati y'abanyagihugu muri commune Bukemba intare ya Rutana baronkejwe inka n'amashahamwe abashigikira mu vyiterambere hamwe n'abatazironse. Abatazironse bati byari bitegekanije ko inka zizokunguka muzo ziduha abazironkejwe nabo bati bitungwa byacu naho bija. Alain Yvira Iradukunda ni badutegura ino nkuru.
Benshi muri abo banyagihugu bemeza ko bagenzi babo banse kubaha ku nka zivyawe nifashanyo y'inka za kijambere bari bahawe nabo ku mutumba Kabanga. Abo nabo bavuga ko agashavu ari kanini kuko vyitwa ko banyazwe izuba riva. Calixte Nkunzimana numwe muri abo banyagihugu ababazwa nuko umubanyi wiwe yarenze ku masezerano.
Kare urabona mu gutanga inka barazitanga bahereje ku mutumba nk'abantu bangahe batatu cyangwa bane zimaze kuvyara gaca bara abandi basigaye batarose bahereza uwundi umuntu umwe tukaguma zigwira uko nyine cyaragiye biracika kuko urumva naje ntarose urumva nsinduka kuba ba nk'ubu mu barofise mu bisanzwe no kubera ndoronka mu bandi nkashikirwa naje nkaro naje ndose nkokorera uwundi adutera ubukene nyine kuko icyo umuntu abandi barose nawe nturonka urumva ko nari ngorane shobora ko ari ubukene buhari izo nka zirafasha rwose zigafasha n'abandi natwe twari gukeneye kugira tuzironke byari byiza. Naje nari nkeneye ko nuronka naje nkaronka ntajya mase naje ndayibona mu rugo nkabona nkaryohera.
Mu banyagihugu baregwa ko babaye budashitse ico bari basabwe co guha abandi bari kumwe ku ntonde zo guhanahana ku nka za kijambere bisigura ko bitabavuye ko. Merkiade Nzinahora n'umwe muri bo.
Haravuze ubwatsi ama mbona itangwe kugwara iragwara cyane. Mbona ko yo hava ina mfira ko ndahitandatse no gukenera inkenye gihe boyindi hisha norangenda bigenza ngenda bigenza hanyuma cyo bovuga norangene tuyi ndayira nta kundi ko vya bimeze niko no vumva nta kundi abo tutigeze twokore nabo ahubwo ico no vuga ni basubire bakamba kambe barabe nabo babahe ico no bahanura cambe nuko bo banze kwitonda bakarondera ubwatsi kwanze nibwo nabonye ari kibazo.
Kugivyo ico kibazo gisa nuko kiriko kirafata ya mbere mu gutitura umubano mwiza hagati yabo banyagihugu nkuko makuru dukura muri bo avyemeza. Consolate niyo nkuru aha aratubwira uko ibintu vyifashe.
Oya ni tworohe kandi tutari se natwe tugera ino saha imyaka ibiri iraheze atanu mararonka na kimwe hacya haba injyana nyene izo njyana ikuntu zihaba none tuzoguma twidoga nyene gusa babiserukiye bonge nko gukoranye nama twokivuga tukagiserura tukavuga ati ariko ntitwarose hariho n'uwavuze ati ubu tubabonye no kuza turapompa ngo ubuki intuzenye kirorina akacapompa mu bwatsi bwiwe hagiye kwahira kicagipfa. Ningorane nyene zituruka kuri aho hantu yaba nawe yari yararose baba bakundanye nta ngorane zihari. Ubu rero ugiye kwahira hari igihe ubishikana uhaye za zindi zikaca zipfa none wumva atari yanjyane no kwicana wumva atari ubwicanyi buba buri muri ba bandi.
Ku ruhande rw'abajejwe intwaro muri komine Bukemba bahamagarira umuntu wese afite ico kibazo cuko mugenzi we atigeza muha inka yungutse kubitura hakiri kare. Charles Bizimana umunyamabanga wa komine Bukemba aratubwira ikigiye gukogwa.
Ibitungwa vyatanzwe ku banyagihugu inka za kijambere bahagana ibintu bita chaîne de solidarité aho kokorera mugenzi we ugasanga iyo nka aca yikorako arayigurishije kayigurisha mu kinyegero. Iyo nka yigiye akagiye ikagurishwa ntibimenyekane hageze kumwe razika kuzokorerwa abimenye aca yitura intwaro akaraba ukuri ko ntayiriha mu bundi buryo kugira ngo wa wundi yaziga kokorerwa ntasubire inyuma mu iterambere. Turagira ico dukoze kugira ngo ntibitere ingorane ibari inka rusangi rero umva bagurishije ibitari gwiwe aho gure kuriwe kuyikora ko nuwo aba yaramaze kokorerwa kuko ibari gwiwe ni gitungwa ciwe arashobora kucikora ko abo bene igihugu twabwira ko bitura intwaro cije intwaro kugira ngo aho gateka kabo ntigahonyangwe bo busuma bukabije naco gituma dusaba yuko umwene gihugu yoshikirwa n'izo ngorane ko igitungwa ciwe cariwe canke canyurujwe canke banse kumwokora kandi biri mu masezerano yoca yitura ubutungane.
Ikindi abajejwe intwaro babandanye bamenyesha nuko uwo bizokwanka ko ashumbusha mugenzi we mu kumuha inka yo korora azukugwa burundu ku rutonde rw'abahabwa imfashanyo iyo ariyo yose igenewe guteza imbere abanyagihugu, bakabona ko iyo ngingo izofasha hagati y'abanyagihugu mu kudahemukiranira igihe cyose babahaye imfashanyo bategerezwa gusangira hagati yabo. Mu ntara ya Rutana mu bumanuko bw'u Burundi, Alain Yves Irankunda, ijwi rya Amerika.
Akaba ari no ngaha duce dusozere ikiganiro wanyu mu ntara cuno munsi. Nshuti bakunze mariko muratwumviriza, mwakoze, tubashimire vyimva mutima. Diane Nahadzwe na Innocent Kimenyi mari kumwe, tubifurije kururanirwa mu banyu.
Turabashimiye bagenzi bacu batugejeho ikiganiro iwanyu mu ntara. Reka mbashimire namwe mwese abo twari kumwe. Ne Eugenia Mukankusi ngize nti naho ubutaha mu masagonda make isa 12 ndabasigira mugenzi wanjye mu kiganiro cy'umuziki tubagezaho buri wa gatandatu kuri iyi saha.